変更の準備成功これに参加と umukuru wa banki ya Repubulika y'u Burundi yasohoye igihe yamenyesha ko izi noti zitanguye gukora hari hamaze iminsi hari ibimenyetso byerekana yuko hariho amafaranga itaboneka ko ariko arakoreshwa mu gisata cy'amabanki n'amashyirahamwe yo kuzigana no kugurana na bita mikofinol hakibonekeza kandi ikena y'inoti z'ibihumbi cumi n'iz'ibihumbi bitanu iryo kena rero ryagaragaye cyane cyane mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuzigana no kugurana na bita mikofinol akaba mbere mu gihe ayo mabanki n'ayo mashyirahamwe yo kuzigana no kugurana ariyo musanzu asanzwe afite uburenganzira bwo kubika no kubikura amafaranga y'abantu ibyo rero byaca bihungabana icyo gisata cy'amabanki urumva bimaze kuboneka ko inoti hafi 60% ku ijana z'amafaranga 500 z'10,000 ibanki yasohoye zitagaragara neza iyo ziri niho habaye ngombwa yuko ibanki ya Repubulika y'u Burundi ifata ingingo kugira ngo izo noti zishobore gusubira mu gisata cy'amabanki
murakorana nka banki nkuru y'igihugu n'ayandi mabanki adeje gutora amafaranga aho mugedeje ibikorwa muhabona gute ibyo bice 60% vya bitanu n'ibihumbi 10 bitari bikiboneka mumaze kugaruza ayangana gute aye yariko arinjira amabanki hari bitigiri muri aronka gushika kuri no munota vyangahe amaze gusubira kubagarukako
ereka yanese kugira ngo agaruke hanyuma ibanki igice yakoresha iyo amafaranga akuwe mu gihugu atagikoreshwa mu gifaransa bayita ngo bien propre à la circulation aba ari amafaranga atagikwiriye gukoreshwa ntasubira gukoreshwa iyo ikiringo yahawe cyarangiye ziriko zirasubizwa zasubiriye zigenzi itazo niko novuga mu 2018 zasubiriwe nazo zari zatangiye gukora mu 2015 umve izi zihavuye zikuru zazo niko novuga zari zimaze imyaka itatu izi nazo zari zimaze hafi imyaka itanu rero iyo bibaye ngombwa ibanki nkuru y'igihugu irafata ingingo kuko wanashaka ni nayo yonyine ifite uburenganzira bwo gushyira no gukura inoti mu gihugu aho rero bigeze ku itariki 7 amabanki yaciye atangura kuzaraza gutora inoti mu ibanki nkuru baza barazijyana aho bakorera bakaziha na bagenzi babo kuko urasanga ibanki ifise ibisata amashami hirya no hino mu gihugu ubure icyo gikorwa nicyo cyatangwe kuva itariki 7 noti zisohoka zirabandanya itariki 8 wanashaka ko ari umunsi mukuru n'ubu rero zirabandanya baza baraza batora izo noti n'izindi bakeneye bagaca bazishyira bagenzi babo bari mu bisata bitandukanye icyo gikorwa urumva kiko kirakorwa
hanyuma muri ayo mafaranga atazuba gikora mu minsi mikenya ayamaze kugaruka amabanki kugira ngo azoce akoreshwa iby'amafaranga akoreshwa mu gihe atagikora angana gute
kugira ngo ayo mafaranga aharugwe ni ibintu byitonderwa cyane rwose mugabe icyo twomenyesha icyo no kumenyesha nuko ubu tuvugana hamaze kugaruka amafaranga menshi cyane rwose amaze gusubizwa amaze guhindurwa n'amafaranga menshi cyane rwose n'amafaranga menshi cyane rwose niko ndazi inshuro zingahe mugabo kuyaharura noba ndabeshye kuko ibitigiri biguma biza baguma baza abantu baguma bahinduza mbere wanashaka mvuze ngo baguma bahinduza bashumeye ngo mbaye abantu ngo nimuze murirukanga muhinduze oya inoti zibandanya zikora zikoreshwa mu rudandazwa mu kurihana mu masoko mu mabiti abantu babwirizwa kuguma bazikoresha kuko ikiringo cyazo ibanki yavuze ntikirarangira kizorangira ku munsi wa gatandatu
bamwe mu banyagihugu harimwo nk'uwo twavuganye ari mu Rugombo mu Cibitoke ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke uyundi nawe tuvugana ari mu Kirundo uyundi nawe tuvugana ari Ngozi baje mu kiganiro muri Isanga aho bavuze ko batari ko baroroherwa iyo bayatwaye ku masoko amafaranga batayemera hama baje mu mabanki naho ugasanga imirongo n'imiremire ntibashikiriwe ababika sa muri Copec nawe nyene bikamera gucyo umuti cyanke ico mwubwira abo bantu bari muri ivyo bibazo byo gushobora gutanga amafaranga kugira ngo baramutse ko mashasha ni vya Higabelama
iyo mirongo nuvuga ngo abantu nibayiveko kubera yuko mu gihugu hari amabanki n'amashyirahamwe yo kutiganya no kuguranana afite amashami arenga 500 kandi ntawovuga ngo abantu bose iminsi yose amasaha yose barafise amafaranga bo bariko baracya guhinduza kandi ushobora no kurihinduza hama ugasubira inyuma bakaguha ariko arakurwa mu gihugu kuko aracyafise uburenganzira bwo gukoresha abantu ntibovuga ngo ntibokwihuta cyane rwose kuvuga ngo reka ngo nje kuyahinduza kuko abandanya agikora hanyuma ikindi naco bamenye yuko amafaranga uko ayo mabanki yaronka kumbura zara yakwiragiza hagati mu gihugu natwe nyene ibanki ya Repubulika y'u Burundi abakozi bacu bene wacu biriwe mu ntara zose z'igihugu kugira ngo baje gufasha kumbure bariya badafite ubushobozi bwo gushika ari ayo mabanki kugira ngo babafashe kuyahindura ibyo bikazokorwa gushika kuwa gatandatu numva rero ata nzu iri kwirasha abantu botekana bakabandanya bakoresha izo noti kuko ziracyafise uburenganzira bwo gukora ariko kandi tuyibutse yuko umushikiranganji ajije intwaro hagati mu bihugu n'umutekano yaratumiriye abajije intwaro n'umutekano ati uze muraraba icyagira abantu banki izo noti kandi natwe turabyirukije badufashe bafashe kuraba abantu banki izo noti kuko bazoba bariko baragira nabi cyane bashobora gukurikirana n'amategeko atandukanye bakagiriza ibitandukanye harimo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu cyane kugarariza amategeko yatanzwe ibyo nabyo ni ibyaha bihano cyane numva ko abantu batokwirwa baraja muri bakoresha izo noti umwanya uracyariho atabwoba hanyuma umuntu wese yibaza ko atoshobora kuronka ingene azihinduza kuri bijya bikigihe byatanzwe 100,000 ku muntu hanyuma ufise ayandi nayo arengayo aca yuguruza ububiko ibyo bitakona agashishako
hama abo bizoshika bakagera kuri itariki mwatanze batarashobora kuhinduza amafaranga bizogenda gute
nibaza ko atabo babahari bashobora kuzoshika icyo kiringo batarayahinduza kuko nuko nakubwiye kuva itariki indwi banki ya Repubulika y'u Burundi mu cyicaro cyayo i Bujumbura no mu mashami yayo atatu Rumonge Gitega na Ngozi baguma barungika amafaranga mu gihugu kugira ngo kumbura abo bayafise bashaka guhindurirwa bayahindurirwe ariko kandi abantu bahamagariwe kuyatwara ku makonti yabo uwo bafise kumbure menshi ashyira kuri kuguruza ububiko cyangwa ashyira kuri konti yiwe ku buryo nibaza ko ata abantu bashobora kugera kuri iryo sango batashoboye kuyakoresha cyane batashoboye kujya kuyabika mu rugo bubiko
Belarme Matino ni mujeje guhanahana makuru mu ibanki nkuru y'igihugu cy'u Burundi BRB twashimire kuri kano kanya mu hayiju rya Amerika
nane ndagushimiye cyane Diane nini nahaze kuri kano kanya mu duhaye kugira ngo tushobore gutera akamu abantu bose ko bobandanya bakoresha izo noti atamusunika no atabwoba kubera ko ikiringo baracyagifise hanyuma kandi nongere nibutse n'ayo mabanki n'amashami yo kuzigana no kuguranana ko boza baraha amafaranga yose abenegihugu babitura kuko abantu baguma bavuga ngo za noti ngo tuzibona turazikora kandi mu Burundi ntakore inoti za 5 n'ibihumbi 10 gusa hariho n'izindi ziri mu gihugu zizobandanya zikora ziriko zirakora ndabashimiye cyane rwose